mukiringo cy'amezi atatu igiciro cy'igitoro kiduze inshuro zibiri ivyatumye ciyongera amafaranga hafi igihumbi ku iritiro imwe muri ico kiringo umushikiranganje w'ubutare n'amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye mu gusigura iryo duzwa ry'igitoro ryakozwe kuri uyu wa kane yerekanye ko vyatumwe n'intambara iri hagati y'ibihugu by'Uburusiya na Ukraine
kubera yuko igitoro atari ico twimbura ngahi wacu kandi kubera ko ibiciro by'ibitoro bishingwa ku isoko mpuzamakungu u Burundi burakorwa ko nihindagurirwa by'ivyo biciro mu gisagara cha Bujumbura bishinzwe uku gukurikira esansi amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana abiri na mirongo itanu y'amarundi ku iritiro mazutu amafaranga ibihumbi bitatu n'amajana ane na mirongo itanu y'amarundi ku iritiro peteroli amafaranga ibihumbi bitatu n'ijana na mirongo itanu y'amarundi ku iritiro
iryo duzwa ry'igitoro risanze ubukene budasanzwe bwacu ivyatumye habura imodoka zo kwiyunguruza maze ubuzima bugasa n'ubuhagarara mu gihugu ibi vyunyuwe kandi nihagarikwa ry'amapikipiki n'amakinga hagati mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi aba ni bamwe mu bakozi ba leta abanyeshuri abadandaza n'abandi basigura ko batagitonda neza ku mirimo yabo ya misi yose kubera kubura imodoka zibunguruza
nkaje mvuye ahantu yitwa Nyabugete ya mbere ndoda nikirenge gushika ngaha ahandi hukenga hano ndarushe n'urubavu birasa
sinovuga ngo turarenze huko harembe umuntu yisiga ariko twe turumye
kava ahuba ukagenda n'amaguru tukacha dushika ku ishuri ducerewe bwa mbere twategeza gushika saa 12:30 gatondo ariko kubera ibintu by'igitoro bake bavuga tuje dushika saa 1:30 uko cyangwa 1:10 ku bantu babakuru
rero umwigisha kare naho ranshika 6:45 musanga nasitse na 8 urumva kumwe naho rampe paramara isosiko mba nkiya peripaye hamikini na tubyuka nijoro ubu unyu n'umuntu aragwara kubera fatigue ba mira 11 n'iminota 30 zagatondo tukacha dutondera ya bisi mu gatondo tukaruhira gucegwa kati dufise abana baje ku ishuri tukuma duhagaze umutima mbere umwana araje ku ishuri aragaruka agaruka gute ata bisi boneka
ubuzima buragoye abantu tuzakomoka gutaha n'ingorane hoho n'akambaro kibara bamwe bamwe bo ifundo zakuza kumagura urashobora kugira chance ukaronka imodoka ikutana muri bi ariko gutaha n'ingorane urashobora guhiga bisi ukabura taxi yo niko kuko kuko naho ndi hasenka mire ariko ubu ntanga kenzi mire
urumva twashitse nkaho kukazisambika tugasha tuvayo isandwi ninusi tugasha tuza tugatondera ya bisi kugira dutahe tugasha dushika muhira saa mbiri saa tatu umva ubuzima bwacu bwonyene burawangamiye
ubwo bukene bw'igitoro bwaratumye n'ibiribwa byankenegwa hamwe n'ibindi bikoresho byo mu buzima bwa minsi yose biduga igiciro ishirahamwe rihanira inyungu z'abaguzi abuko rirasaba ko naho igiciro cy'igitoro cadugijwe coca kiboneka kugira ngo ubuzima ntibugume buzimba Pierre Nduwayo atwara abuko yatubiye ko abadandaza bibiribwa aribo boba abambere boronswa igitoro
kuko ibiciro aho bigeze byarengeje urugero kugerekeye igitoro ikigikwiye gukorwa nuko habwa barya bazajwe kunguruza abantu n'ibintu bafise imiduga abamabisi canke ama mayasi hamwe nabije biduga binene binene bizana ibintu byifungurwa ibi byofasha kugira ngo abantu benshi bashobore kwiyunguruza hanyuma n'ibidandazwa bidushikire bitazibye cyane kuko by'inyungu rusange nibyo byari bikwiye guhabwa priorite hanyuma abandi nk'abafise imodoka yabonye ne bakaronka mugabo abo bafise bunguruza abantu benshi bamaze kuronka
n'abanyagihugu bagezaho bifuza ko igitoro co duga igiciro ariko kikaboneka umwe muri bo yavuze ati n'inyama irazimvye ariko umuntu aramenya ryari akwiye kugisuma kayijya kiduga igiciro ariko kihari ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka burahumuriza ko leta izokora ibishoboka byose kugira ngo kiboneke congere gikwiragizwe mu gihugu umushikiranganje Ibrahim Uwizeye aremeza ko na leta imaze kubona ko ubukene bw'igitoro buhagarika amaraso y'igihugu ubutunzi ntibusubire kwisononura Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.